mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nchuti, muteza matwiga ni uziju gya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turigene kerezo gya chumi n'umunani z'ukwezi kwa ndwi muri bibiri na chumi n'indwi. Urisi ya chumi n'umunani y'ijwi gya Amerika muri kumwe na Joy Diane na Hazwe indongo y'ibiganiro vy'uno mwanya.
Abana rugo babiri ntiturandikwa, mugabo rero ndacari n'ikibazo cyo twokwandikwa kubera bose bamfitiye abantu. Nani nandikwa n'umugore umwe, uwo wundi abo bana banje acabashyiraho. Agumye aho muhira ntiwo cyavuga ngo ndacamutahiye. Agiye iwabo naho yogena njani abo bana banje kubatumbirayo.
Uyu ni umwe mu bagabo mu ntara ya Bubanza bubatse n'abagore barenga umwe. Avuga ko ikibazo cyo gucagura umwe arugumamwo nkuko amategeko mashasha bisaba mu Burundi ari ubupfindo kuri bo. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Hagati aho amakungu ariko arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe nyakwigendera Nelson Mandela yahoze aramutswe igihugu cya Afurika y'Epfo, akaba yarabaye n'umuhuza matati y'Abarundi muri kahise. Abanyepolitike b'Abarundi barasaba kwiragiye abasigiye ryokoregwa ko kugira ngo amatati ari mu Burundi ahibasorega umuti. Muraza kubyumva. Ariko imbere y'ivyo byose ndabemereye kugaruka ko muri make mbanze ndababwire ko mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abafatiri babiri bo muri diyoseze ya Beni Butembo banyurujwe n'abarwanyi bataramenyekana mu ijoro ryo ku munsi w'Imana rishira ryo ku wa mbere. Ivyo vyatangajwe na Paluku Sikuli, musenyeri wa karere ka Beni Butembo, musitanteri wako karere ka Beni Anisa Kalonda yemeje inyuruzwa ryabo bapatiri babiri, akamenyesha ko banyurujwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana. Havuga kandi ko inteko zijeje umutekano ziriko zirabarondera. Mumenya ko kunyuruza abantu ari ibintu bisa nk'ivyabaye indanse aho mu karere ka Beni Butembo. Leta zumwe za Amerika zikeneye abakozi benshi baturuka mu mahanga kugira ngo amashirahamwe amwamwe ashobore kubandanya gukora. Ivyo vyatangajwe n'abategetsi ba Amerika kuri no wa mbere. Ubushikiranganji bujeje umutekano hagati mu gihugu bwatangaje ko bugiye gusohora impapuro z'ingenzi bita visa zo mu murwi H2B zihabwa abakozi baza gukora aha muri Amerika atari abanyamerika zishika ku 15,000, ziyongera ku zari zitegekanije gutanga. Ivyo ngo ni kugira amashirahamwe yashobore kuronka abakozi batari mu gisata c'uburimyi mu kiringo kitarenze amezi atandatu, bari mu gisata c'uburimyi mu ntunge mu kiringo kitarenze amezi atandatu imbere y'uko itariki ya 30 z'ukwezi kwa 9 zigera. Mu gihe leta irongowe na Perezida Donald Trump yamye ishira imbere umugambi wo guha akazi abanyagihugu bayo imbere y'abandi, umuvugizi muri ubwo bushikiranganji yavuze ko abo bakozi batongerejwe bishobora kugira ingaruka mbi ku mashamwe ya Amerika. Umugambi wo kuronsa impapuro z'ingenzi abakozi baza gukora by'agategekanyo muri Amerika wakira abantu batarenga 65,000, amashamwe asabwa kuzobanza kwerekana ko atabakozi bariho b'abanyamerika bashoboye gukora ku kazi imbere y'uko yemererwa gutanga akazi kwa nyamahanga. Intumwa idasanzwe ishami mpuzamakungu ONU muri Iraq Jan Kubis yatangaje ko arajishinga n'ibitero byo kwihora kwa nyagihugu baba muri Mosul bikekwa kwa ivy'abarwanyi b'umuhari wa leta ya Kiislam. Ivyo ni nyuma yaho ico gisagara cigaruriwe n'abasirikare ba leta. Kubis yatangaje kuri no wa mbere ko hari icuka co kwihora mu kivunga ku miryango yikekwa ko yakoranye n'abarwanyi ba leta ya Kiislam. Avuga ko iyo miryango iri kirakwa ivyabo yongera ifatirwa n'izindi ngingo go zagahotoro. Ijwi Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kandi kumva iganiro vyacu muciye ku rubuga rwa internet yacu ariyo www.radioyacu.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA Radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ngire mwiriwe amakungu ariko arahimbaza umunsi wahariwe umuhisi Nelson Mandela yahoze yaramutswa igihugu cha Afrika y'Epfo akaba yarabaye n'umuhuza matatu y'abarundi muri kahise uruhara rero rwa Nelson Mandela mu biganiro by'abarundi byashikanye Burundi ku masezerano y'Arusha ngo rutegereza kubera isomo umugwi w'umuhuza wa kino gihe mu gutatura matati ya politika avugwa mu Burundi ivyo bikavugwa na Gerard Nduwayo mudasigana w'umugambwe Iprona yari no mu mugwi wa rujeje gukurikirana ishirwa mu ngiro ry'amasezerano y'Arusha yo mwaka w'ihumbi bibiri reka tumutega amatwi kuri mikro ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka
kubacu rero tubona ko umushinga ntahe Mandela yabaye umuhuza ku mpande zari zifise ibyo zitumvikana ko mu bya politike mu by'umutekano n'ibindi mbere abo muhuza mu bihe bigoye kuko benshi ntibumvikana ibibazo byari bimaze imyaka n'iyindi benshi ntibabibona kumwe ariko ukugene yakora ukugene yumviriza bamwe nabandi ukugene cyane cyane yasaba n'impanuro mu bandi bategetsi bo muri aka karere byatumye ashira imbere ineza y'igihugu hanyuma amasezerano y'amahoro ya Arusha aza nk'amasezerano atuma abarundi basubira gusubiza hamwe na cyane cyane bagashinga ingingo ntabanduka ku bibazo byari biteye amakenga nk'ibibazo by'umutekano ibibazo byo kumenya ukuri gusubiza hamwe no kurekuriranira ibibazo byo gusubiza abantu muzabo abahunze bagaruka mu gihugu twibaza yuko Mandela yashinze umushinge w'amahoro muri iki gihugu na cyane cyane agatuma haba izo ngingo zatumye u Burundi gusubira kuvuka bwa kabiri
inyifato ya Mandela mubona w'ubu mushinge mubona abarongo ibigari n'umunsi bo bifatirako
ku bwacu bo bifatirako ni ukuvuga inyifato y'abahuza bategerezwa kumviriza hanyuma bagashishoza hanyuma bagatuma ineza y'igihugu ariyo ije imbere hako haja imbere ineza ya bamwe bamwe cyanke inyungu za bamwe bamwe
yari Gerard Nduwayo mudasigana w'umugambwe Iprona yari no mu mugwi wa rujeje gukurikirana ishirwa mu ngiro ry'amasezerano ya Arusha mu mwaka w'ihumbi bibiri yashitswe ko ahanini kubera umuhisi Nelson Mandela ijwi rya Amerika rero ryashatse kumenya kandi ico no munsi ubwiye izindi mpande za politike co kimwe n'abanyagihugu muri rusange ibi Bujumbura muraza gushobora kuvyumva makuru yacu ari imbere ariko twobabwira ko Nelson Mandela kimwe mu vyo yari yarasavye abarundi ari gufata kazo za kabo muminwe reka dusubire kumwumviriza muri nojugiwe igihe ariko avuga ayerekeza ahanini kubaramutswa ico gihugu mu bihumbi bibiri
President Barroso Vice President Damien Bazaire
Now it is up to the leadership and the people of Burundi to build a future of peace and security for themselves and future generations
Nuko yari Nelson Mandela yahujije abarundi cuno munsi babwiye murashaka kutwandikira kuri radio yacu @gmail.com ni mukanya isase duca dusubira tukabashikiriza makuru yo mu ntara Naina yabiciye ku masonga nkitangura abagabo bubatse n'abagore barenga umwe muri commune ya Bubanza n'intara ya Bubanza barafise ikibazo gikomeye cyo kumenya ingene bazobandanya barera abana mu gihe bosezerana imbere y'amategeko n'umufasoni umwe nk'uko babisabwa ivyo biri mu bibandanya kubabera intambamyi yo kubahiriza itegeko ry'umukuru w'igihugu ribasaba gucagura umwe muri babiri reka tubaze umunyamakuru wacu Diane Ndonse mu ntara ya Bubanza ivyinshi kuri ino nkuru
Abagabo bafise abagore barenga umwe ku mutumba Gahongore wa commune Bubanza bavuga ko bikibagoye kwiyandikisha n'umugore umwe imbere y'amategeko nk'uko bisabwa ahanini ikibazo gihagaze kubana Bizimana Micheli numwe mu bagabo bafise abagore babiri ku mutumba Gahongore.
Abana rugo babiri ntiturandikwa mugabo rero ndacyari n'ikibazo cyo twakwandikwa kubera bose bamfitiye abana. None nandikwa n'umugore umwe uwo wundi abo bana banje cyabashira hehe. Agumye aho muhira ntiho cyabwaga ngo ndacyamutahira. Agiye wabo naho yogena njani abo bana banje kubatungirayo.
Ah tukibutsa ko n'amategeko agenye ingo n'imiryango ategekanya ko abana baregwa na se. Kubw'ivyo bamwe mu bagabo bavuga ko kuvavanura n'umugore bafitaniye abana bidakunda. Uyu mugabo afatira ku bucuti bw'ibirezo by'abana buguma bubahuza.
Ubucuti bw'umugore wabyaye ko abo bana bari impande zawe bugumamwo bugumamwo ntiwigera ubukura kabisa nene kutoreka kubasumira ubise umugore kw'abana akaba atari kundi mugabo araho kubera abo bana uramukenera. Urumva atakukubaza aransi y'abana nawe ukavuga ati gumaho.
Abagore babiri basangiye umugabo umwe nabone bafise ingorane yo kurera abana batari kumwe na se. Akarorero nicimpaye Bujenia afise abana batatu umukuru akagira imyaka 5.
Tufise ikibazo cy'abana kubera baragoye rwose kuko ntisubiri bubajane kure ya se ntibubajane iwanyu kuri kundi urya n'uwo nyene mutonyo la barakurikiranye akajya ntiwo bagasigira mukashe ngo bikunde ngo bashobora kuko jewe musanzwe nogenda nkicara mugabo kubera uburyo bw'abana ntibikunda kuko sindi bubate cyangwa ngo ndabajane cyo nikibaho mwanyere cyangwa ndabarerera ngaho hafi yiwe ndabishoboye kubarera.
Eka n'uyu basangiye umugabo Shimira Imana Domitira asanzwe ari umugore mukuru avuga ko abana biwe batatu umuto afise imyaka 7 atobasigira se ngo bemere.
Aho rero bica bivana nawe abona yuko yozosigara nabo bahungu biwe batatu kabahereza iyo moto yo bica bivana n'icyumvira afise ariko ntariko arashobora kubarera kuko barakaze n'uyu mugenzi wanje ntabo yorera nyabahungu banje barakanura simpumye.
Ivyo biri mu bikwega injyane mu miryango nkuko bivugwa n'abajeje intwaro musitanteri wa mine bubanza François Kazovio asaba leta kuraba uko bitunganya gushasha.
Twese twafite ibibazo kwavuga ko mbere leta yo dufasha kuko abo bana bacava hasi nyina kacava hasi na wa muntu avuga akagomba kwandikisha akacagira ingorane mu rugo kubera kuko uri kurodegwa n'abantu bakuze urumwe kumugore n'umuntu yabako afite abana bato bato tusangana nyina tamahora afise. Byiza rero ico mbona je mbona yuko hanini ukwandikwa n'umugore mukuru kuko nubundi abo bagore aba yaramaze kubaza nabo bana babariguyiwe bicho tuma yanga kwandikwa n'umugore mukuru kuko n'ivyo mbona ko byo bavyiza.
Bamwe mu bakenyezi babona ko ari guhohotera agateka kabo. Niji imbere Silvia ari mushira hamwe dushigikirane.
Twega abakenyezi turatsiyeweza tukabona yuko atari ico cuko umuntu w'umugabo yoza aravuga nta ngo nzandikwa n'uwo nkeneye. Azanye umugore bakabyarana inzyaro 5 akatagenda kazana ubundi mugore bakacabandikirwa iyo bageze mu butegetsi rero ukatusanga wa mugore yanditswe muri commune ni wagiye imbere. Ariko umugore mukuru ahafise abana ukatusanga tawe inyuma bayeho nabi ngo uzorera abo bana ngo bakwiduze imyaka ngo yo kuba hase ngo ukacuba hasengwa kacata kandi urugo abariwe yararukoreye ariwe yarutanguye rukacarusigaramo uwo mugore mutonye. Nibyo rero barakwiye kuraba abagabo biyumvira ibintu nk'ibyo oye nabone sivyo. Azanye umugore agira kabira kaca yihuta kuza kumwandikisha ngo leta ngo ivugana ngo umuntu yandikwa n'uwashaje n'ico kintu sico.
Twibutse ko umukenyezi yubatse bidaciye mu mategeko atategeko rimukingira ariko harayakingira abana gusa. Mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Amerika murabimenyereye ko ku minsi yose ya kabiri nkano bango tubashiramo ikiganiro cyo kumenya ica abanyedini batandukanye bagona ku bibazo bitandukanye dusanga mu kibano. Uno munsi rero mugenzi wacu Haisa Liliane n'amahoro adusuramo ikiganiro aremesheje mu ntara ya Gitega aho yagarutse ku kibazo c'amasengero yubakwa ku misigiti yubakwa muri Antunga mu kibano hagati. Reka tumuhe mikro adusubire mu ico kiyago n'abatumire biwe.
Ego Diane nini nahazwe nkuko muhejeje kubishikiriza turi hano mu ntara ya Gitega tukaba turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye nkaba ndi kumwe na Sheikh Saidi Mosi asanzwe arongoye umuryango w'abayisilamu hano mu ntara ya Gitega. Ndabana mukije Sheikh Saidi.
Mahoro cyane.
Ndi kumwe kandi na Reverend Pasteur Jérôme Ndayisaba arongoye ishengero Assemblée de Dieu hano monhara ya Gitega ndabana mkijeneza pastor.
Mwera mse.
Uno mse tukabatu gira tuganire kubijanye nukubaka ama sengero hafi yinzu zibamo abantu ngomu makartye kambere numu mitumba itanduka anye ili mugihugu dufati embera karuriro kaha monhara ya Gitega oho mubiwanza bitaribike hivone kezamo ama sengero menshi nimisigiti ili mumakomine atanduka anye agize inonara bamwe bari idoga ko harabavuza gwamo mu gusenga bakabuza amahoro abandi bakabona yuko rimwe na rimwe hari gateka kabo kabagahunyanzwe rero turi hano muri studio kugira tuganire kuri ico kibazo n'aba bakozi b'Imana reka mpere kuri pasteur Jérôme murongoye ishengero Assemblies of God mutubwire kubijanye n'ibibanza by'amashengero mufise hano mu ntara ya Gitega namwe murabona yuko bishobora kuba bigora abantu baba hafi y'ishengero ryanyu.
Ego hari gihe ushobora gusanga abantu iyo bariko barasenga cyangwa bariko bararirimba ugasanga birashobora kugora abantu baba bahegereye ariko rimwe na rimwe kenshi na kenshi mu mashengero barashobora no kuraba ukuntu bashobora gusenga cyangwa bagahimbaza bitarengeje urugero kugira ngo ntibishobora ku tere ingorane ababa babegereye hari gushaka gusanga turi cyangwa dukorera cyangwa abandi bari cyangwa bakorera ahantu hegereye imihana ariko niyumvira yuko nukwiga kubana neza nabo bantu baba bariko barasenga bariko barahimbaza kuko iminsi yose abantu bashobora kubana ngo bakore ibisa ngo bakore ibintu byumvikana bumva kumwe ariko niyumvira yuko rimwe na rimwe no koresha ikintu bita tolerance no kuvuga ngo kwihangana ku kintu kibo kiko kiraba kuko ntibasenga umuntu sose ngo se cyangwa basenga ijoro ryose.
Cher Mosi mwebwe ama imisigiti turayibona mu ma quartier atandukanye ngaha mu gisagara cha Gitega mbe mwebwe hajya muri ko murahamagara abayisilamu banyu ngo baje gusenga ntibona ko rimwe rimwe harimo kurengera abantu mudasangiye kwizera iyo muri ko muravugira murajya ama micro hejuru bashobora kutavyakira neza kuko rimwe na rimwe usanga harimo ijwi rirenga cyane mubivuga kwita
twebwe ubwa mbere mu masengesho dutegerezwa guhamagara kuko tuba tiko turahamagara abantu kugira ngo banyarukire ma misigiti iwacu kugira ngo bitabe ako kamo burya rero twebwe tuba tubatumiye ko kuko rimwe na rimwe umuntu ashobora kwibagira hanyuma icyo kuvuga yuko hariho abo babatsitazwa n'iryo hamagara sinavyiyumvira cyane cyane ko ari ibintu bidafata iminota ngira ngo ibiri cyanke numwe ngira ngo ntubushika rero rimwe na rimwe abantu kutihanganira ikintu biva ngira ngo mu kutamenya cyane mu kutabamenyereye ico kintu ari gishasha kuri we n'ayahandi ni ikintu gisanzwe gose kandi twebwe mu bisanzwe igihe duhamagara habari ku murango ego ahandi naho duhamagara aho ba mu bucyagu cyagu mu bisanzwe ababa bazinduka ku mirimo bamwe bamwe baba bamaze kuzinduka ngira ngo nuko iwacu tukijyama cyane n'ahandi 11 nko mu bindi bisagara mu bindi bihugu biteye imbere abantu bamaze kujya ku kivi ayo n'amasaha abantu baba bariko barajya ku kivi kuri ubwo rero ni ryo saha mbono mengo bamwe bamwe bohava bidogera muga mu bisanzwe si ikintu kivuga ngo gifata iminota myinshi kandi ahanini abantu benshi baba bamaze kujya ku kivi cyane bariko barikazanura ngo bajye ku kivi
mukiri ngaho onye cher Mosi haraka rorero kahagufi dushobora guca tubaha kaho muri quartier Musinzira hari umusigiti wanyu ubu unye tuko turavugana abava muri iyo quartier basavye yuko mutosubira kuza murahamagara abayisilamu gusenga hajya mu bucagu cagu mbere bana nasavye yuko nige cisa himwe y'ijoro naho nyene mutuhamagara abakristo banyu ivyo ntimubona yuko kwa kwihanganira n'ariko muravuga kutariko kuraboneka ubwanyu muvyakira gute
ubwa mbere hoho twebwe nkabe mera idini ya Islam ikintu cya mbere twigishwa no kwihangana burya nkuko bama bavuga bati umuhini mushasha utera amabavu cyanke kugira ngo umuntu azomenyere birafata igihe yego birashobora kumvikana kuko muri kamere ka muntu ikintu iyo ari gishasha kuri we ahanini umuntu ntashoka cyakira rero birashobora kumvikana nk'abantu batari bamenyereye n'ibintu ndabyizeye bizomara umwanya muto cyane kandi noneho basanzwe bahamagara mugabo ngira ngo ni ijwi n'iryo ritasohoka cyane mwana handi n'ubundi barahamagara kuko twe na sengesho ryo bari baye mu gihe tutoba twahamagaye.
Pastor amashengero menshi y'abaporoti eka mbere n'abakatolika hari ibintu bagira by'ibikorane bitandukanye bamwe mbere bakagira n'amakesha mu ijoro mbega nk'ayo masengesho aba mu ijoro abantu baryamye nta kintu cyo kubona yuko harimo ukutubahiriza amasaha nyine umuntu yoraba agasenga kugira ntibihave byakigwa nabini n'abandi.
Urazi yuko nubwo dukurikira Yesu hari gihe akesha akarara senga ijoro ryose birafise icyo bifasha kandi birafise gituma ariko cyane cyane nibaza yuko abantu bamwe barashobora kwibaza bati kubera iki abantu basenga bagakesha no mu ijoro kubera iki abantu basenga mu masaha tarayo ibikorwa abantu basanzwe bakora niko nimvira yuko kandi sinimvira gusa n'ukuri nibaza ko igikenewe suko abantu bohagarika gusenga mu masengesho mu ijoro kuko ni igikorwa kivugwa muri Bibiliya igikuru n'ukumenya abo bantu basenga senga basenga gute bashirijwe hejuru cyangwa barishira hasi kenshi na kenshi rero niyumvira yuko gusenga byiza no gusenga abantu bakamenya ko hari abantu bakikuje aho hantu bakeneye kuruhuka ndije ndabishyigikira yuko abantu bagerageza kugabanya urabona ko abantu barashobora gusenga mu ijoro bagasenga bavuza ingoma muri ico gihe baba ariko barabuza amahoro abandi bagasenga bashirijwe hejuru ariko kandi abantu bashobora gusenga naho bari benshi bagasenga bashirijwe hasi kandi igikorwa basabwe gukora bakagikora.
Cher Mosi kujya kuno muduzijwe cyane muriko murahamagara mu ma micro biraboneka ko tubibona cyane mu makartie cyane mu bibanza biba birimo abantu benshi bavuga yuko bajya abanyagihugu bo hasi bo bari kubera badasingene babivuga kugira abagaragaze yuko batabishimye ariko gituma tubona imisigiti ari igwiriye cyane aha ndavuga nka makartie abonekamwe abantu bifise si kenshi tubonamwo imisigiti ubwo sukubera bobo kubari gutinyana bivanye uburongozi bwa bamwe nabandi ariko bituma tutabona imisigiti muri ayo makara
urya rero ikintu no uvuga nuko ni haba hamwe iyo misigiti tahari birafisi imvo iyo byavuye ngira ngo kuva mu gikoloni hariho ukuntu ngira ngo nk'idini ya Islam yavuga ukuntu abafaransa nibo bavuga bati la perception est culturelle no kuvuga yuko uko umuntu abona ikintu bivana nuko yakuze nuko yamenyereye kuri ubwo twebwe duhamagaye umuntu ashobora guca umengara yumvise ko kimubaye mugabo yumvise nk'inkengeri ntana yumve yuko yavuze kubera iki kuko ari cyo yamenyereye abona ari gisanzwe atanabona yuko cyo bakimugaye mugabo icyo kindi kubera kiba ari gishasha kuri we kigasha gitumumengo yumva kumengo cyo bakimutsitaje
uti rero abavuga yuko rijya jwirirenga cyane harimo gushikuza kuri bo
ahubwo mbega je no abaza bamwe nk'ubu ukiretse ngira ngo nk'isaha 11 naho nyine ko habara gakerereka kanini naye handi nk'ubu saa 9
abana baba baryamyeshe
ikabana nahari wacu abana bararyama none bose sa abana koko batavyuka cyangwa oya niyumvire kwa kundi harimo akantu ko gushikuza kandi ikintu kitamara iminota irenga ibiri sinumva yuko cuba ari ikintu cyo tuma abantu bagira impungenge zirengeje
ijya samoya ijoro cyangwa saa 9 ijoro yoyo ho mubona gute ntabari mu ijoro abantu baryama
samoya ijoro ngira ngo abantu nta ikintu kitamara n'umunota umwe samwe ijuru abo bantu niba bararyamye ijayo byose reka nubwo bayaryamye nta siniyumvira yuko cyo muvuza kuryama ngo nuko ngo bahamagaye
kamwe saa 9
nje niyumvira ko ahanini ari ukwihangana kuko burya nje niyumvira yuko atari ikintu cyo habaye umutima gushyira imbere umutima wo kwihanganira abandi no kwihanganirana niyumvira ko atari ikintu cyo tuma bamwe n'abandi bagira impungenge zirenze
mbe none pastori ibi bikorwa byo gusengesha ntako ni bikorwa byokorwa amasaha atawe bitera ingorane mukabikorera ko kugira ntihagire imyidogo kuri bamwe n'abandi
yegome amasaha dusanzwe dusenga twebwe dusenga ku murango dusenga kuva saa 3 gushika saa 6:00
aha ndiko ndavuga kubijanye n'amakesha ahanini ajya ba mu ijoro
ajya mu ijoro ni imvura yuko bigoye kuyaheba kukubera ni Bibiliya rero amakesha abantu kuyakora ahubwo twokwiga tuti mbega twokora amakesha gute bitabujije amahoro abandi
ibyo birashoboka gatatu
ibyo birashoboka gose
mubigenza gute
mu kubikora no gusenga bacishije ijwi rigufi ntibavuze ingoma ntibashirijwe hejuru cyane ni imvura ko icyo ikindi cyofasha kugira ngo abantu benshi bashobore kutagogwa nayo masengesho ko yuri kurasenga ukabugoya abandi nacyo ntambugisha uburimwo kimwe kinda cyakabino uvuga ni imvira yuko nkuko bariko bavuga kenshi iyo umuntu ikintu atakimenyereye cyangwa atagikunda iyo kivuzwe kimucumita mu mutwe kimucumita ku mutima rero kenshi na kenshi rero haga benshi bavuga bati birangora kandi birananani biragorana no kuvuga iki ntabagomba kumva ajya masengesho ariko aravugwa cyangwa irya zina ririko riravugwa muri ajya masengesho kukubera ari mugora rero nico gituma nimvira ngo sabantu benshi babagogwa no gusenga ariko abantu benshi bafite ingorane kuko badashaka kumva ayo masengesho kukubera abagora
murakoze pasteur cher mosi ikibazo ni cyaka indi nyene nta kuntu mwebwe ibyo bikogwa mu bikora amasaha atawe bitera ingorane
uya twebwe none urumva bisanzwe bizwi amasaha y'amasengesho arazwi kuri twebwe hari isengesho yo mu gatondo hari ya kumutaga saa 6 hari ya saa 9 hari ya 12 ni ya saa 1 n'igice je ndazi nko mu ntara ya Bujumbura nka buriya je nahora numva eka n'ahandi hose hari abantu bamwe bavyuka abaja kuri mu muceri baja hehe ngo twumvikane yuko tuzohurira ngaha tugiye ngo twumvise wa kibaru wa mbere bivuga yuko urya muntu ahubwo afise akamaro ababwira yibutsa bamwe nabandi ati burya harakeye rero zinduka muje ku kivi abona batari abayislam hariho abantu benshi cyane bafata programme ngira ko atamasaha baba bafite nibindi bavuga bati wa kibaru wa mbere tuca tugenda ivyo genda navyumva kandi naravyibonera nk'abantu baje gukora arukurima imiceri muri za Kinyankonge cyanke baje hirya muri za Nyarumanga n'ahandi yego abantu bato bato nta numwe biratsitaza sinzi abandi rero urumva ngira ngo sinzi biragoye kumva mugabo ni kwa kundi ko kuta ikintu kiba ari gisasha ngira ngo kuri bo kuko hariho nk'ahandi nk'aho iwacu ahuvuga hakujya hari isengero kandi nta numwe yigeze agitwarira kandi bahora bagira ayo makesha bakavuza ibitari n'ibiki twe nta bitari tuvuza nta ni kujya guhamagara bitamara iminota ibiri mugabo urumva bivanye nuko kwa kubona ibintu ya perception ucumenga uti iki kintu ya hajya rero biba bifise izindi mvungira ngo naye handi hoho nta kintu cy'iminota ibiri cyo tuma umuntu atihangana kandi none abantu bato bato bose nta numwe numva bititaza
ego reka nshimire abatumire bacu kuri kino gice ca mbere tuzoheza dushishikare igice ca kabiri aho tuzokumva ico abajejwe intwaro nabo babivuga ko kuko iki ni kibazo gikomeye kiraba abo mu ntwaro aho nabo bazoheza bakaduha umuco bingene babona ibijanye no kwihanganiranira na cane cane mu bijanye no kubahiriza umwe wese ukwizera kwiwe kano karirimbo rero ni kama Mandela ngo nka Mandela ni abadirimbyi b'abarundi inyuma yaho Mandela yitabiye imana bagiye hamwe bavuga bati jakoreye igihugu cy'u Burundi n'ivyo kwijana gucyo reka natwe turabako tumugirira tumuririmbira karirimbo ko kumuherekeza na karirimbo rero kasohotse umunsi umwe inyuma yaho Mandela ashengeye bimwe mu byo bashimagizwe cyane
nukungene ya showe guza barundi matati bari bamaze mwo igihe kinini kama Mandela akawina kodu chedu sozira kukino kigani ilo ni mugihe uno musi harikuwa imbazwa umusi muza makungwa Nelson Mandela ya hudzi aramutwa igihugu cha Afrika yepo mumpaka ndiyabaye umuhuza matati ya barundi mwakoze mwemu atukumviliza ya koze inosan kimengi na enjeniwa bari muhinga bugizi uma ziani na hazwe tukwalikume kuri mikro tuzo subira edro ngao tukwa tangulie labasigie kano kadiri mbo kama Mandela kadiri mge nabadili mzi batandu kanye babarundi
Ndio baba wa Afrika Na jina lako litasifika Petisi Wasani na mashabiki Na
Afrika Na wezi kawa kama Mandela Kweta mfika menga kaduchezea Watu wote na unawana shabikia Andele wa Afrika katu senestia
Ulibadili ni usiku wa nyeupe baba Ndoma milele